Hii ni Radio Isvidi Amerika. Isvidi Amerika libashikiza ibiganiro byaryo mu Kirundi no mu Kinyarwanda i Washington DC. Bana musheshe utimwe muduteza amatwi muri iki gitondo cyo ku munsi wa kane itariki 10 z'ukwezi kwa gatanu mwaka w'2018 kuri mikro muri kumwe na Fideni Yongabo.
Ibi biza byaje bisatura nyine nkuko mwabashije kubibonaho mwageze byahingukiye wanje bihitana toilette n'urugo bihusha inzu ho gato bica munsi kuri fondasiyo ku buryo ubona ko isa n'isanzu ishobora kugwa
ufite impungenge yageze uko hasa haba harimo ikibazo kituma amazi agenda ari mwasa si umusubizo ngo watengutse ahubwo ni ukugenda byita bijyamo
yaduteye urwo inzu kugira ngo ubutaka bukebagurike hadahanamye urumva byoroshye bikagira bica bigakata ni nari ahita mu bishyimbo harimo imikake dukomeze naho imbere hari ibindi bikake byinshi
abo ni bamwe mu banyagihugu b'ikarongi mu burengero bw'u Rwanda batewe amakenga n'ubutaka buguma bunyika inkuru n'ayandi makuru tubafitiye yerekeye igikorwa kibandanya cyo kwiyamamariza gutora ego canke oya kwibwirizwa shingiro rihinyanyuwe mu Burundi hamwe no ku kibazo cy'ubushomeri mu gihugu cya Kenya turayagaruka ko mu kanya gatoya. Yamara, reka dutangure ku makuru avuga hirya no hino ku isi tugiye gushikizwa na mugenzi wacu Aloys Bigirimana waramutse Aloys.
Waramutse Fidel ndamutse n'abaduteze amatwi. Umugwi w'abaganga bishyiramwe impuzamakungu ryita ku magara y'abantu OMS ryo ku munsi wa gatatu niho bashika muri Repubulika iharanira demokarasi ya Congo guhangana n'umugera wa Ebola mu gihe abategetsi ba leta ya Congo mu karere bariko barashyiraho ibikenewe kugira barwanye icyo kiza. OMS yatangaje ku munsi wa kabiri ku gihugu cya Congo cyongeye guterwa na Ebola mu karere ka Bikoro mu ntara ya Equateur. Itangaza kandi ko yasohoye umuriyoni umwe w'amadolari y'Abanyamerika mu mafaranga yayo yo gufasha byihuta kugira ifashe guhangana na Ebola. Iryo OMS yabishikirije hamaze gufa abantu 17 abategetsi mu gisata cy'ubuganga bemeza ko abashika kuri babiri muri abo bari banduye Ebola. Mushikiranganji wa Nigeria ajijwe magara y'abantu Isaac Adewole yavuze ejo kuwa gatatu ko igihugu ciwe cyatanguye gusuzuma ingenzi ziva muri RDC zinjira mu gihugu kandi ko biteguye kurungika umugwi w'abaganga gufasha muri Congo kurwanya ico kiza cya Ebola. Abategetsi ba Somalia bavuga ko umuyahuzi yiboheye ko bombe hisha abantu bashika 14 akomeretsa abandi 15 mu isoko yo mu ntara ya Lower Shabelle ku birometero bishika 90 mu bumanuko bushira uburengero bw'umurwa mukuru Mogadishu. Icegera cya Buramatari w'iyo ntara ajejwe ibibazo by'umutekano Abdi Fitahi Haji Abdule yavuze ko umuyahuzi yateye ku isoko ryitwa Kat ni mu gisagara cya Wanla Wene ni mu masaha 10 z'umuhingamo ku masaha yo muri ako karere aho abantu baba ari benshi gusuma mu isoko. Yabwijwe rya Amerika ko umuyahuzi wa Al-Shabaab ariwe yagabye ico gitero. Ico gitero cyatewemo iyo bombe kirimo ikambi ya gisirikare ya Bale Dogue kandi kirimo abasirikare karuhariwe ba Somalia hamwe n'abanyamerika babamenyereza hamwe n'abahanuzi babo. Ku bitero nyene ya Afghanistan abategetsi b'ico gihugu bavuga ko abantu bitwaje ibirwanisho bikomeye bateye ibirindiro bibiri by'igipolisi ejo kwa gatatu i Kabul ku mugwa mukuru bica abantu bashika ku ndwi bakomeretsa abandi 23. Umuhari wa leta ya Kisilamu bicije ku kimenyeshamakuru kiwegukira wavuze ko ari wo wagavye ico gitero. Ababibonye igihe ibyo byaba bahamwe n'abategetsi ba Afghanistan bavuga ko ibitigiri byabafuye bishobora kwiyongera. Ibitero by'iterabwoba by'urutavana ki Kabul byatumye abanyagihugu bagira ubwoba kandi bagiriza leta ko acikira akora kugira icungere umutekano wabo. Perezida wa Leta Zunze za Amerika Donald Trump yaragabishije Irani ku munsi w'ejo wa gatatu ko hazoba ingaruka zikomeye mu gihe cyo gihugu cyo hirahira kigatangura guhingura ibigwanisho bya nucleaire inyuma yaho Amerika ivavanuye n'amasezerano mpuzamakungu y'umwaka w'2015 yaragamije kubuza Irani gukora ibyo bigwanisho. Mu kiganiro yatangiye ku biro bya White House, Perezida Trump yavuze ko Amerika ishobora gusubizaho ibihano mu by'ubutunzi kugira igondoze Irani kigaruke mu biganiro bishasha ku bya nucleaire ku bikorwa ico gihugu gifise bya gisirikare kiri muri Siria muri Yemen hamwe n'ahandi mu karere k'uburasirazuba bwo hagati. Umutegetsi wa Leta Zunze za Amerika yagiriza Irani kuba gitera akajagari k'intambara mu karere. Umutegetsi yagize ati tugiye gukora amasezerano meza canke byanse nta yandi masezerano tuzogira. Trump yavuze ivyo mu gihe ibindi bihugu bitanu byasinyaye amasezerano ari Ubudage, Ubwongereza, Ubufaransa, Uburusiya n'Ubushinwa byose bivuga ko bizobandanya bishigikiye ayo masezerano. Hano muri Amerika kandi Perezida w'iki gihugu Donald Trump yatangaje ko abanyamerika batatu bari bafungiwe mu gihugu cya Korea ya ruguru barekuwe bari mu nzira bagana muri Leta Zunze za Amerika baherekejwe n'umukiranganje jejwe imigenderanire Mike Pompeo. Ivyo Perezida Trump yabitangaje ku rubuga Twitter ejo ku munsi wa gatatu. Yatangaje ko bisa n'uko amagara y'abo banyamerika meze neza. Perezida Trump atangaza ko afise imigambi yo kubakira igihe baza gushika muri Amerika. Ayo makuru akurikiye urugendo umushikiranganji ajejwe imigenderanire wa Amerika Mike Pence yagize muri Korea ya ruguru. Yagiye muri ico gihugu gutegura inama yimirije hagati ya Perezida Trump hamwe n'umutegetsi kizigenza wa Korea ya ruguru Kim Jong-un. Mwitangazo ryashikirijwe cyatangaje Perezida Trump avuga ko ashimye ingingo ya Kim Jong-un yo kurekura abo banyamerika batatu. Amenyesha ko abona ko iyo ngingo ari ikimenyetso cyiza.
Urakoze Aloyce ku makuru uhejeje kudushikiriza. Radio Ijwi ya Amerika i Washington DC. Amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini tuyahere mu Rwanda h'impungenge ari zose kubaba muri Seruri ya Kabaya muri sector ya Murundi ikarongi mu burengero bw'u Rwanda kubera ubutaka bwatanguye kunyika bivuye ku kibazo cibiza bibandanya kugiramira ibice bitandukanye by'u Rwanda. Radio Ijwi ya Amerika ryarungitse Eric bagira ubusa umenyesha makuru waryo gukurikirana uko ivyo biza byifashe.
Bundi imvura yaraguye iragwa imaze kugwa tubiye kubona twabaye kwagiye kubona ubutaka hari umusozi uri maze kwika inzu dore ngizi iraho hepfo ziramenaguritse. None rero icyo ifunge twagize nuko kwika byaciyemo habirika bihinguka mu wundi musozi uri hiryingiye.
Umuyobozi w'umudugudu wa Karambo mu kagari ka Kabaya mu murenge wa Murundi ikarongi mu burengerazuba bw'u Rwanda aratembereza ijwi rya Amerika mu gace batuyemo ayereka iby'ubutaka bwatangiye kwika ku misozi ibiri itandukanye kubera imvura idasanzwe.
Uko byaje byikarere nka gutya tugira impungenge rezo uko rero tutekereza yuko
ni ibintu ubona ko ubutaka bwagiye butandukana igice kimwe kikikamo hasi kandi hamwe muho byabaye hatanahanamye cyane. Amazu ya bamwe yagiye asatagurika bimwe mu bice byayo bigasenyuka kugeza aho ubutegetsi mu nzego z'ibanze bufasha umwanzuro wo gutegeka abaturage kwimuka. Ubu acumbikishirijwe mu baturanyi babo banga ku buzima bwabo bakisanga mu kaga. Hari umuhanda muto ubutegetsi bwahisemo kuba bufunze mu muhanda wanyuragamo kuruta abanyeshuri bajya cyangwa bava kwiga baririnda ko nabo byashyira ubuzima bwabo mu kaga.
Uyu mudugudu himutsingo enye ariko uyu wo hije witwa Karambo himutsingo imijyago 12 ngo 12 umva ko ni abantu hano ari nk'abantu tubara bari nka 20 hari ari imana 63 abari muri make 18
no kubera iki mbona akayira mwara gafunze hirya no hino
ngara inzira abanyeshuri benshi noneho rero ni bibiti ibi bona ukuntu byagiye bityo kwabonaga ko bashaka kunyura umunyeshuri akanyura aha ibiti bikamukubita kuko buriya nabiriya byamanutse nyuma rwose bigenda byihura bimanuka nyuma n'imvura yanahise. Uye dufata kwinjira tuyifunga kugira ngo abanyeshuri banyure ahandi hantu ariko tuzi munsi n'abiri ibiti biko bigiye kugwa.
Mu kiganiro Ijwi rya Amerika yagiranye na bamwe mu bimuwe mu mazu yabo nibemere gusubira ku butaka bari batuyeho kandi gushakira yamaramuko nabwo ntibyemewe.
Ibi biza byaje bisatura nyine nk'uko mwabashije kubibona aho mwageze. Byahingukiye wanje bihitana toilette n'urugo bihusha inzu ho gato bica munsi kuri fondasiyo ku buryo ubona ko isa n'isaha inzu ishobora kugwa. Ariko hari bagenzi banjye n'ubundi duturanye inzu zagiye zimeneka badashobora no kuba bavuga wenda ngo hari ikindi kintu bayikoramo nubwo natwe nyine nta kintu tugomba kuba twakoreramo kuko kugeza ubu nta dufite impungenge zo kuba twanaga gukandagiramo no gukandagiramo uwo mfite impungenge.
Nje wa makuru nabashije kumenya nuko ngo uretse wenda niyo nzu n'ibihingwa mwari muhafite hafi aho ngaho ntago mushobora kujya kubisarura kubera ko ari uburyo bwo kwirinda ko mwasiga ubuzima bwanyu aho ngaho bimeze bite.
Kubanga niko bimeze n'ubundi ariko kuko ubuzima bugora hari ubona buze uko abigenza wenda akanyaruka gakeya akagenda agashika nk'utwaka two kugira ngo abe yabasha kwibeshaho ariko ubundi imwe y'amasambu yacu ariko ubundi ntago mu by'ukuri twemereye kuba twajyemo kubera ibi biza cyane cyane tutaramenya n'impamvu yabyo.
Muri rusange hari impungenge kuba tuye mu kagari ka Kabayi Karongi kubera babona ubutaka bukomeza kwika umunsi ku wundi.
Impungenge zirahari, dufite impungenge z'uko hasa haba harimo ikibazo gituma amazi agenda rigita mwasa. Si umusozi uva ngo watengutse, ahubwo ni ukugenda byika bijya mu hasi.
Biraduteje impungenge cyane kubona uru rugo izi ngo z'abantu bageze kuri 14 izi ngo zose zizimira iri binyate igenda ifatamo yo kwika ntabwo bahatura rwose.
Biraduteye ubwoba ibintu byo kugira ngo ubutaka buke baguruke hadahanamye urumva byoroshye bikagira bityo bigakata ntihari hepfo mu bishyimbo harimo imikati dukomeze naho imbere hari ibindi bikake byinshi.
Guro tugakeka ko niba umuntu yakwibira
kwibira uravuga guteberamo se
none se hari ikindi bigamije.
Abaturage bakifuza ko ubutegetsi bwakora ubushakashatsi bwimbitse hakamenyekana ikiri gutera ubutaka batuyeho kuba buri kugenda bwika umunsi ku wundi.
Twebwe ikintu twifuza rero twifuzaga niba hari ububasha butekanisiye wundi buhari kibura agapima bakareba niba hari ikibazo cyaba kiri hasi kibitera bakatubwira bati aha ni hemewe nta muntu wemewe kuhatura tukamenya ko nta muntu wakonja no kuhatura koko.
Ni mukuru ko byasabwa kugira ngo abashakashatsi bagire aha hantu tumenye impamvu iri mu gutera ibi bintu kuko na n'uyu munsi ntabwo haramenyekana impamvu iri gutera ibi bintu. Rero habonetse abashakashatsi byaba byiza cyane naho ubu ngubu kuba ibintu babirebera gutya gusa nta bashakashatsi baragira hano ubu ntabwo bihagije.
Iyo uganirije abageze mu zabukuru baravuga ko ibiza nk'ibi babiherukaga mu myaka y'1960 baravuga ko nabwo kubera imvura idasanzwe yaguye icyo gihe ubutaka bwahise burigitana inzu y'abari bahatuye. Kugeza ubu imibare ya minisiteri yita kubiza mu Rwanda igaragaza ko ibiza bimaze guhitana ubuzima bw'abasaga 200 kuva mu ntangiriro za 2018 kandi byangije amazu nayo abarirwa mu 10,000. Imibare ya nyayo y'abamaze kuvanwa mu byabo n'ibi biza ntiramenyekana. Gahunda ya Leta y'u Rwanda ni ugutuza abantu ku mudugudu hadashyira ubuzima bwabo mu kaga. Gusa hari aho bikigaragara nk'ihurizo rikomereye ubutegetsi cyane mu bice byiganjemo iby'imisozi miremire nko mu burengerazuba n'amajyaruguru by'u Rwanda n'ahandi. Bagira ubusajwi rya Amerika ikarungi mu burengerazuba bw'u Rwanda.
Tuve mu Rwanda duhuze mu Burundi aho runana mizero y'abarundi rusaba abanyamakamba gutora oya kugira bagumana ijambo kukugene batwagwa agatongwasa hamwe n'izindi ndongozi z'ubwo runani bari bishikiye muri komine Nyanza Lac. Ni inkuru yakurikiranywe n'umumenyesha makuru w'ijwi rya Amerika Chris Munezero.
Kumuhinga mukuru wa gatatu niho mushinga mateka gatongwasa arongoye runani amizero y'abarundi yashika ku kibuga cy'umupira cyo ku mugwa mukuru wa komine Nyanza Lac. Agatongwasa yasabye abanyamakamba gutora uya kuko kubwiwe integuro y'ibwirizwa nshingiro isabwa gutogwa yagizwe ikinyegezwa.
Nimumbwire muri mwese abari bamaze kubona iki gitabo uruhande naronwe mbonye hariya hakuna ukuje nta numwe akizi hanyuma ngo nimwe mwabisabye na jewe mumangera guza karimi nagiroze ku itariki 30 z'ukwezi kwa kane uyu mwaka cyano mwibaza ikintu bagize ikinyegezwa iyo bagiteguriye ntawe tuzi hama ngo tuje kwemeza wemeza iki ndabarahiye n'abandi bavuga ngo muzoca ngo mubataramukira nabo nyine ntibazi birimo iyo bari bazi birimo wange ni piga debe ya kusema hapana.
Uyo arongoye runani amizero y'abarundi yasavye abari aho kubwira n'abandi yuko gutora ibwirizwa nshingiro rishasha atari byo byari bikwiye gushyirwa imbere muri iki gihe abarundi bugarijwe n'ubukene. Yongeye aravuga yuko hamugeramo kagemejwe abarundi batasubira kumenya uko batwagwa.
Hariho rero mu ngingo zisozera bavuga ngo iri rero ngo rikemezwa ngo inzego zatowe mu 2010 ngo zizobana ikiringo cya 2015 mubabarire kuzobana nkiringo cyazo gushika mu 2020. Hehe mwabonye amabwirizwa shingiro abiri abana mu gihugu haraho muri abyumva nibishobora kubera yuko uko amategeko yubakwa itegeko rishasha rifuta ijyari rihasanzwe nokuvuga rero yuko ikintu cy'ambere wacha bihutira bacase sinze ko zose zihari igihugu cyabwa nk'ikiri mu ntambara hapa sasa aha bakavuga ngo ego nokuvuga ibwirirwa shingiro cyavuye mu masezerano ya Arusha ibwirirwa shingira abarundi twembe atasha tunegura rizoba rikombowe
Evariste Ngayimpenda ari mu ndongozi z'urunani amizero y'abarundi nawe yasavye abanyamakamba kutemeza iryo bwirizwa shingiro kuko boba bakuranije ubutegetsi bwose mu minwe y'umuntu umwe
nagoma ndababwira akantu gatoya igituma tugaruka tukababwira yuko muteza gutora oya hamwe mutowibwirwa ejo musubira kwicuza hamwe umuntu avuga ngo iyo nkamenya ibiro byitwa iperereza mu bisanzwe ni gisata kimwe mu bisata bitatu bigize inzego z'umutekano w'igihugu cy'u Burundi ariko mugahirahira mugatora iri bwirizwa shingiro ndazi ko mutazoritora ibiro bikuru by'iperereza bimuzosubira kumenya iyo bitwarigwa n'ico bikora ningene bikora iyumvire rero hamwe jo byogabwa n'umuntu umwe akabitunganya uko ashaka akabituma icyo ashaka inama jinga amateka idashobora kuja kuraba uburyo bikoresha idashobora kuja kumenya ningene biriko birakora nimwiyumvire ingene bintu byoheza bikagenda
unani amizero y'abarundi gongera urerekana ukugene abazokwitaba amatora yo kuwa 17 ukwezi kwa gatanu botora oya ubwo runani rukaba rwashitse mu ntara ya Makamba inyuma y'imyamamazo y'umugambwe CNDD-FDD yabaye mu ndwi yahera hamwe n'iy'umugambwe Biprona nayo nyene yatunganijwe kuri uyu wa gatatu Inyanza Lac Chrissy Munezero Ijwi rya Amerika
mwandanya kumviriza radio Ijwi rya Amerika i Washington DC haraheze kiringo kirenga indwi igikorwa cyo kwiyamamariza gutora oya canke ego kwibwirizwa shingiro rihinyanyuye mu Burundi gitanguye Njangwa Gilbert Beko ayoboye ishyirahamwe Onelop gishinze gukurikirana amatora imbere yayo mu gihe nyenizina cy'amatora hamwe n'inyuma y'amatora avuga ko igikorwa cyo kwiyamamariza gutora ego canke oya kiriko kigenda neza ni mu kiganiro na mugenzi wacu Frederic Nkundikije
araheze indwi irenga gatonya imigambwe yose iricakurikirana kwiyamamaza saba abarundi gutora ego canke oya igiriza nshingiro rizotorwa itariki 15/5/2018 turavye twebwe turafise abariko barakurikirana baraba ingene imyamamazo irikiragenda none munsi twatanguye gukurikirana ingene amakarite y'itora ariko aratangwa urashimishwa no kubona ingene imigambwe yabyifashemo muri iki gihe cyose ukabona yuko imigambwe ifite uburenganzira bwo kwiyamamaza kubwira bene igihugu gutora ego canke oya nta n'umwe arahungabanywa kubera yuko yashikirije icyo igitandukanye n'icy'abandi aravuga ego kankaba abigisha gutora oya ntawurahungabanywa umutekano umeze neza kuri bose kandi naho bagirira imyiyamamazo usanga abajejwe intwaro babateguriye aho bahurira kandi nta mugambwe n'umwe urahurira hamwe n'uwundi mu mwanya umwe
hari abakuru tuko turaronka avuga ko abanywanyi b'amizero baguma baturubikwa baterwa ubwoba ayo makuru umwe avuga kwiki
ibyo n'ukuri turiko turakurikirana byose agatogwasa arigenga kandi ariko atanga ubutumwa ku benegihugu bose abanyagihugu bazotora ibyiriza nshingiro ababwira ati muraritora oya nawe nyine ku giti cyiwe nta muntu n'umwe ariko aramubuza gukora ibyo turiko turakurikirana byose abandi bigenga bose bariko bariyamamaza ibyo n'ukuri je nimbira ko ari kinyoma naho hoba hariho ngira ngo nkoba hariho tumenge duto duto ukuri nta kintu cyotuma ukwiyamamaza kubwiriza nshingiro wovuga yuko kuriko kugenda nabi ahubwo hariho n'ikindi kintu tubona yuko tuma tushobora kubona yuko demokarasi iri kiratera imbere mu Burundi nuko n'abatavuga rumwe na leta benshi bafashe ingendo yo kwigisha yuko ibyiza nshingiro byotorwa ego bikatwereka biduha n'icyizere yuko ibyiza nshingiro byaba rihinyanyiwe neza ku buryo usanga ari bake cyane bashobora kuvuga bati ibyirizwa harimwo ibintu bitwononera cyangwa ibyononera bene gihugu twe twiyumvira yuko bobandanya urugendo barimwo rwiza rw'uguhiganwa bigisha kandi nta numwe agora uwundi ibyo tubandanya dusaba na leta cyangwa abajeje intwaro kubahiriza n'ubutungane kugira ngo bubahirize agateka akazina muntu kandi bakurikiranwe neza ntihagire n'uzana amajambo yo guhungabanya bene
igihugu mukanya gato mwavuze ko igikorwa kiko kigenda neza hari amakuru twaronse avuga ko amakarata eka mu guha amakarata igutora abanyagihugu gisa n'icagoranye muri Bujumbura ayo makuru mvuga ko iki mukanya gato
oya nta byagoranye ibyo nibintu urabona batanguye no munsi hariho aho usanga batari yiteguye hakiri kare hanyuma rero ugasanga n'abene gihugu bagiye batezi rero sinzi uko userukira onerope muri Bujumbura iyo bita Bujumbura rira ntarampa raporo mugabo nta kintu kinini nya twovuga yuko kirononekara mu gutanga ayo makarata yitora ni ukuvuga yuko icyo bacyabaye cyose uko tubizi kandi tubikurikirana kizokosorwa n'ejo kandi barabandanya gutanga amakarata gushika tariki 13 uko kwezi kwa gatanu 2018 byo bikurikirana neza turanga
njangwa Gilbert Beko arongo ishyirahamwe en Europe Burundi murakoze cyane rwose ku kanya maduhaye
murakoze cyane namwe
mwana nyakumviriza radio isi rya Amerika i Washington DC ibangi isi yose ivuga ko muri Kenya ibice 40% by'abanyagihugu bageze gukora bari mu bushomeri bamwe mu banyakenya nk'umukenyezi Evelyn Adiambo bahisemwo gukora akazi katamenyerewe gukogwa n'abagore gukata ivyuma no kubisanura hakoresheje umuyaga nkuba uwo mukenyezi avuga ko ako kazi kamutunze we n'abana biwe bane abagabo bakorana n'abamushorera bamufata nk'intwari ni nkuru y'umumenyesha makuru wacu Eroje buri kaneza ari Nairobi
ni lazima ukwe proud kama wewe ni mwanamke lazima ukwe proud wenyewe hii najivunia kama mwanamke
Bone bari na Diambo mufakazi w'abana bane ari mwisarubeti yambaye amarori amukingira imishwarara mu gihe ari kakati vyuma akoresheje umusumenu ukoresha umuyaga nkuba uwo mukenyezi yatanguye akazi mu bibanza byo gucuruza ivyuma bizwi nka hardware aratwiganira uko yatanguye kwimenyereza
sani kanza na rangi yepaka rangi hapa kwa muda sana so huyo mdogo wangu
natanguye gusiga irangi ariko wanyigishije nka mwaka umusumenu akambwira aturavyica ariko narabandanyije nisanga ndumufundi niko kazi kanje kangaburirira abane Nairobi naka kazi karuhishije ku mukenyezi ndakanezererewe
ni ngumu na mama lakini naifurahia pia
uwo mukenyezi asigura ko yishimiye rwose akazi akora
ni lazima ukwe proud kama wewe ni mwanamke lazima ukwe proud wenyewe hii najivunia kama mwanamke na ni lazima nikuwe proud kabisa hata niseme hata watoto wangu huwa
utegerezwa kwiyemera niba uri umugore utegerezwa kwiyemera wewe nyene ndabyishimiye mbere n'abana banje bararyoherwa kubona nyina akati ivyuma niyo baje ngaha ari nk'ikintu batora bari kumwe n'abagenzi babo bagenda batangara ngo ye ako niko kazi mama wawe akora ariko ndishimiye akazi kanje n'ukuryo umutima amenyo abagore benshi bavuga ngo sinokora kumuyaga nkuba hari nabaza ngaha bambona ndiko ndakata bakambwira ngo mpangerageze bakoze ko gusa ngo jewe sinobikora kabiri no banapfuye na jewe mugabo bwa mbere nkora ku musumene bwari ubugesera ariko naroroheje umutwe bisaba kumenyera iminsi yose akazi n'akazi nta kabagabo cyangwa abagore gafe kuzana icyo umuntu arya gusa
inabidi tu unazoea kila siku kazi ni kazi hakuna anga ya mwanamke ya mwanaume bora ilete unga
Leonara Gumba yamenyeje ya Diambo nawe aramunezerewe cyane
mume wake alikuwa ameaga sasa akaona awezi anza kuombaomba kama wanawake wengine
umugabo wiwe yari yamaze gupfa hanyuma caza gusaba kazi yanka gusegereza nk'abandi bagore nca ndamubwira nti icara ngaho ntangura kumwigisha niwe dusumbya twese ubu yarabimenye arabandanya akazi akora ngaho arusha n'abagabo niyo abakiriya baje bararyoherwa cyane
ata customer akikuja apate anafanya kazi wanga anafurahia sana
izo yagumba shikiriza biremezwa n'uwo mugabo asanzwe akoresha ivyuma canka bisubirishamo aho Evelyn akorera
na nimeona hata wasichana kama wanaweza kufanya kazi yote vile wanaume wanafanya. Uchumi ya dunia ya inchi inaweza kuendelea.
Ibyo mbona iyo abagore bakora kazi kose nk'abagabo ubutunzi bw'isi n'ubw'igihugu bwo kwiyongera. Nosaba abandi bakenyezi aho kuyerera canke kurera amaboko baje mu migambi nk'iyi ubutunzi bw'igihugu buje imbere.
Na uchumi ya inchi yendele mbele.
Nubwo leta ya Kenya ifite imigambi myinshi yo kugwanya ubushomeri no kugwiza akazi, ubukene bw'akazi buracibonekeza muri ico gihugu. Ibitigiri by'ibankisi yose byerekana ku bice 40% by'imiliyoni zirenga 25 z'abanyakenya bageze gukora akazi ziri mu bushomeri. Ibice 80% muri bo n'urwaruka bafite imyaka iri hagati ya 14 na 34. Ariko naho biruko iyo banki yemeza ko Kenya ico gihugu cifashe neza mu bijanye n'ubutunzi kurusha ibindi muri Afrika y'ubuseruko yasa. Eroje uri ka neza Nairobi ijwi rya Amerika.
Ijwi rya Amerika rirabashikiza ivyumviro bitandukanye ku bibazo bitari bike. Mugira mwumvirize ijambo ry'intanga marara ribashikiza imigabo n'imigambi ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika.
Perezida Donald Trump aherutse kuganira na Minisitiri w'Intebe w'Ubuyapani Shinzo Abe wari wamusuye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Bari bahuye ku nshuro ya gatatu. Bombi bamaze kugera ku rwego rw'ubucuti bukomeye kandi bafite umugambi wo gukomeza kurushaho umubano hagati y'ibihugu byombi. Inama hagati ya Trump na Abe yabaye kandi mu rwego rwo gutegura guhura hagati ya Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'umuyobozi w'ikirenga wa Koreya ya Ruguru Kim Jong-un. Mu by'ukuri ikibazo cya Koreya ya Ruguru nicyo cya mbere cy'ibanze Trump na Abe bunguranyeho ibitekerezo. Perezida Trump yashimye cyane uruhare rukomeye rw'Ubuyapani mu nama ya Trump na Kim Jong-un izinjira mu mateka niramuka koko itanze umusaruro ugaragara. Yasezeranije kandi Abe ko azasaba Koreya ya Ruguru gukemura ikibazo cy'Abayapani ishimuta. Trump na Abe bashimangiye ko intwaro za kirimbuzi zigomba gucika burundu muri Koreya ya Ruguru ku buryo buhoraho isi ishobora kubigenzura no kubyemeza koko. Bemeranijwe ko igihe bitaragerwaho isi igomba gukomeza kota igitutu gikomeye Koreya ya Ruguru. Ubuhahirane ni ikindi Trump na Abe baganiriyeho. Leta Zunze Ubumwe za Amerika ihorana igihombo hagati y'ibintu igura n'ibyigurisha mu Buyapani. Abategetsi bombi bafashe umwanzuro wo kongera imishyikirano ku birebana n'ubucuruzi n'ishoramari kugira ngo ibihugu byombi bigere ku kinyuranyo kingana. Perezida Trump yatanze icyifuzo cye ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'Ubuyapani bigirana amasezerano mashya hagati yabo bombi gusa aho kugendera ku masezerano ahuza ibihugu byinshi, twavuga nk'amasezerano y'ubuhahirane hagati y'ibihugu byose bituriye inyanja ya Pacifica. Leta Zunze Ubumwe za Amerika yarangije kuyasohokamo. Perezida Trump na Minisitiri w'Intebe Abe bashimangiye kandi ko ubwisanzure ari ngombwa mu kigobe cy'inyanja y'Abahindi na Pacifica. Perezida Trump yasobanuye ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika itazatezuka na gato ku mugambi wayo wo kurengera Ubuyapani. Abategetsi bombi bashimangiye ko ibihugu bituriye amajyepfo y'inyanja y'Abashinwa birimo n'Ubushinwa nyine ubwabwo bikwiye kureka kuyiyitirira ndetse bagahagarika n'ibikorwa bya gisirikare bahakorera. Bombi bemeza ko ibiganiro ari byo nzira nyayo yo gukemura mu mahoro amakimbirane yo muri aka karere k'amajyepfo y'inyanja y'Abashinwa mu buryo bwubahiriza amasezerano y'umuryango w'abibumbye arebana n'amategeko agenga inyanja zo ku isi. Barangije ibiganiro byabo, Perezida Trump na Minisitiri w'Intebe Abe bavuganye n'abanyamakuru. Perezida Trump yarahashimangiye ati ubucuti hagati y'Ubuyapani na Leta Zunze Ubumwe za Amerika ntibwigeze bukomera kugera aha. Mu mezi aza tuzashingira kuri uyu mubano w'igitangaza tumaze kugeraho, cyane cyane ko twembi twugarijwe n'ibibazo tuzafatanya gushakira ibisubizo.
Ibyo byari ijambo ry'intanga marara ry'abashikiza imigabo n'imigambi ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Inshuti mwese mukurikirana ibiganiro kuri Radio Ijwi rya Amerika, ibiganiro twari tubafitiye muri aka kanya hano bigarukiye. Tubashimiye kuba mwaduteze amatwi. Mubandanye mukurikirana ibiganiro byacu kuri radio yanyu, Radio Ijwi rya Amerika.
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.